Ikaze bakundira dususuruke ku radio Ijwi rya Amerika. Nguyu wa mwanya w'umuziki na Neri Mwiza. Nakanyamuneza kubana namwe. Umuziki kuri radio Ijwi rya Amerika kenshi dukunda guhagarara ku ndirimbo zifite icyiyumviro zihuriye ko. Uyu munsi twashimye kumvisha indirimbo zivugwamo inzoga. Ayiwanye inzoga bazitanga iki? Hari abazita inzoga uko nyene, akayeri, icupa, irengwe n'andi mazina menshi. Kunywa inzoga ngo ni gukanda amazi, guhengeka rudipe n'andi mazina. Izo ndirimbo kenshi usanga zivugwamo ivyo vyiyumviro nyene. Kuri twe hano ku Ijwi rya Amerika, kumvisha izo ndirimbo si ukubahamagarira kunywa inzoga, ahubwo nakaryo ko kubereka ishusho nyakuri yazo. Abahanzi benshi baririmbye inzoga kwari ukwerekana ikibi zitera, amakosa inzoga zikoresha umuntu. Reka twumvirize.
Yo.
Duhere mu Burundi. Iyo ndirimbo mumviriza yitwa Abanywa inzoga twaragowe. Ni ya orchestre traditionnel mu Burundi. Muri iyo ndirimbo bikugura imwe n'umuntu akorera amafaranga ukwezi kose. Iminsi 31 gacu gasanga usigaranye ibiceri mu mufuko kubera yayasoroye inzoga. Umviriza. Umuntu umuhanzi w'umunyarwanda Nemeye Platini we arahayagiza icupa ahashaka kuvuga inzoga icupa niyo nshuti yonyene yizera niyo yonyene rimuha kanyamuneza ngo mwijoro rimuha ibitotsi mwe wese afite ingena bona icupa iyo ndirimo ni icupa ni ya Platini Kuribamwe inzoga ni gasenya miryango inzoga ishobora kwa ku muntu cyubahiro cyo kandi ubwifasha urukundo na gake red wine canke umuvinyu tukura nini mbo y'umugwi UB40 wo mu gihugu cy'ubwongereza muri no ndirimbo red wine umuririmbyi avuga ingene umuvinyu awunyoye uja mu mutwe ukamwibagiza umukunzi wiwe izina UB40 risigura mu cyongereza unemployment benefits form 40 cyari igipapuro mu bwongereza basabira ko indishi kubera ubushomeri abo baririmbyi igihe bashyaho uyo mugwi wabo mu 78 nabo nyene barabashomeri baca bahitamwo kwitirira umugi wabo ico gipapuro red wine ni UB40
kirakabiri niyongera katatu kambuji jamahoro munda harikaziye
ayo namwe mu majambo y'uruvino rudipe gumugwinda ngakaranga w'abarundi witwa gira mahoro ubwo ruvino gwerekana mabi ategwa n'inzoga haraho muza kumva ko mufaso ni wiwe yibarutse amahasa asohoka tamwaritse no kuvuga kwitaho umuvyeyi yibarutse rudipe ni kigunguru kiri mu bwoko bwa plastic bashiramwo inzoga zikozwe mu buhinga kavukire nakunze dusuzuru twatanga twumvira indirimbo zivugwa mu nzoga abanywa inzoga bazinywera kenshi mu birabo bicaye kuri kontwari nihajya unywera uhagaze ushobora gutereka ikirahuri canke icupa ryawe Safi Madiba umuhanzi w'umunyarwanda atubwira ivyakurikiye yiriwe anywera inzoga kuri kontwari
byatangiye turi kuyibabaza twari twahembwe imereye neza nuko telefoni irahamagara ati mfate kamwe ndaje tuba benshi tunywa nyinshi ibikonje ibishyushye turagotomera murako kanya abaraje yasanze abajama kuri kontwari ati kunywa ndashoboye kuri kontwari birangira nabi kuri kontwari asinzirira kuri kontwari
Atanywereye kuri kontwari banywera ku kadirisha aho ni vya birabo vyo mu muhanda canke muri quartier abaririmvyo barundi Easy Boy ariko mwe na Mukenzi na B-Face baratumiranira kuja kunywera ku kadirisha
wa muntu we je wapinda ke ahubona nuze temfisa gasibe agasibe temfisa gasibe agasibe denumva gasibe kwedengwe ahubona ndindembe ndagatindembe rekana bare tugende ndateri denge tuvyase tukwega karengwe tumelahi reka tubanze mu ikartie
nyera gahenke ingana gahene si sukenda ka champagne tuwa mese fureshi mwabana tuje kunywa mkuzimu
Nuera kadirisha kukadirisha Nuera dirisha kukadirisha Kuchara kadirisha kukadirisha Urara dirisha kukadirisha
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA turabaranditse
Murashaka kumviriza dususuruke kuri radio Ijwi rya Amerika. Uyu munsi indirimbo zivugwa mu nzoga. Umuririmbyi w'umunyafrika y'Epfo Lucky Dube yaradusigiye indirimbo yise Slave canke umuja mu Kirundi. Iyo ndirimbo amasanamu yonye narikwiye kugira yerekane ingene inzoga zishobora kugira umuja umuntu. Lucky Dube yarakinye yabaye umuja w'inzoga ashika durumbanya muhira akubita umugore n'abana. Slave ni Lucky Dube. turacabandanya kandamazi ni ndirimbo y'abari mu nzu y'umuziki Kina Music ba Platini Butela Knowles Thomas Muyombo ariwe Tom Close muri iyo ndirimbo bavuga ingene umuntu yiziziwe n'inzoga amera nabi yatazironse iyo bazi ko ubujije kwa muganga hoho uramerwa nabi cyane
Ejo parecerá lleno van a llevero. Nabora gatabi mumba na shingurwa. Kokos nabora no mogore no van a shingurwa. Ese ni ya uzamazi changwa simitore.
Indirimbo zivugwa mu nzoga Pacific nzitonda n'umugwi Etoile du Centre bati izo nzoga tunywa nimbi arashushanya ingere zamutesheje agaciro akarara mu gahinga akajyama mu mufurege akarota gasubira
izi nzoga tunywa basi ziramara maza yama byabaye send it izi nzoga tunywa Is
chere gwendanywa ariko ntabwo ndimboregwa yamara yinzoga zankoreye nubugesera nari mpejeje akazi nti reka somerime ijya mbere ijya kabiri ijya gatatu ijya kane ntireka ntahe ndogo ndogo ndagenda ntambuka buhoro buhoro gira nshiki muhira ncangwa mu kanifuni akakanya nashitse indoto ziba nyinshi nguma ntembera ngendi Paris na kipa na Sarkozy nshitse muri Gwanzu na Kigwa na Gasunzu ndabandanya urugendo ngenda Amerika nishika nca na Kigwa na Obama bangaho nca nkubitira I Birmingham na Kigwa nigishika cinshi na Josiane budi indoto zimboregwa ni hatari kweri kumba ho hose bwari bukeye camvyumva n'abana bariko bavuga ngo ehe tonto ajyanye mu kanifu izi zoga tunywa Mega tubire kwanza uvuye he waraye he gusa n'indarane byakugendeye gute ndamaramara umugabo muzima ubwanwa burafuka umunwa candi mvyukiranya ndabishura ni byose ni sawa ntimugire ubwoba ntimugire ikibazo kwanza guhera ubu izoga ndazigize indahiro izi zoga tunywa Zoga wazigira umugenzi uzimenyeje na gatozi duhindura umushenzi atakigongwe atampuwe kandi kibabaje nuko ntaciye ndaziheba narihanganye kenshi cyane ariko mu mutima biranga uko mbonye icupa umutima ugasimba moteweho umutima ukamvamo inzoga simbi mu gihuzi yoye ku gipimo na kare ziraryoshe ikiyago zirateramisha yamarurengeje zirasarisha kweri Izi zoga tunywa ziratumara maza zigasarisha
Zoga izi zoga tunywa umwanyu baturede reka turangize niyi y'abanyarwanda bo muri Kina Music ishati inshuti n'indirimbo ya Makanyaga Abdul yasubiwemo nabo muri Kina Music ariko na Abdul arimo nyene bati ndi mu kabare ngira inshuti nyinshi yamara hageze gutaha nkaburumperekeza
nagera muri bare disiwe nasenyera bukira
nakunda kwana natwe mu gahunda y'umuziki uyu munsi twumvirije indirimbo zivugwa mu nzoga bakunda muranywa mwigerera na kare mu kirundi bavuga ngo inzoga ni nkura mu mubindi ngukure mu bagabo icyo cy'u Amerika na meri muza tuti mwirinde impaka
Na
mama zegushiritwa